ati mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio Hijwi y'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Urundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutwumvira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ni Frederic Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politique, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo vya politike n'imigendanire munani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishirahamwe Parseme, ishirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro. Nagomba cane cane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiyeko, mutubwire cane cane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo, mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri vyo biraba vyiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara ico novuga ni uko ubutwaye tumenye ugiye kurongora u Burundi muri iyi myaka igiye kuza, mu ngo zobari imyaka indwi, abashinga amateka n'abandi batsoba bayoye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyene baramenyekanye. Ahanini rero jewe ico nibaza ni uko amatora yamavaho mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu. Tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barange ne kwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyene mu macambo bagiye baravuga hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabe ingene bosubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kubeka ngo urwango ruguma ari rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi buragere bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Bisanzwe ingingo ari nk'iya sentare ana byinshi mu muntu ayivuga ko ayuza yakira nyine, wumva ari sentare rero ko ayizwi gashinga ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo kuko wumva ni sentare kandi ntiyunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari abatabyaryohe bitaryohe cyangwa ibyo byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva abantu tuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kuzi mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barasha kuzaravuga tuti ibitwara bibonye kumbure twabitunganye uku vyokura imari gusumba hako wosanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe n'amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare biza iwahe bibiza shingiro n'ibirinda kuba abashaka kwitunganya neza hamwe mbere umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavuga bati turagukeje vraiment hari ntasubirwamo niyumvira yo kwa ivyo ni ko ibihugu bigenda birisuganya mu gutera imbere nibaza ko hazahaboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bateye imbere mu bijyanye no kutunganya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mushinga ntahe mamesa naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwa vyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bwiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukubita intahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni ugukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzibwirizwa nshingiro biragoye naho woja mu zindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose n'izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe ibwirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavurira aba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo by'Uburundi turabe ahubwo abarundi bagwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barabe ingene bokebukanya barabe ingene bazikosorera hamwe atari ibondo by'Uburundi bisubiye kuhasiga ubuzima
Faustin Ndikumana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari by'abantu bashikiriza ibirego kuvuga ati ikipe cyane kandi ibyo ni bisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabirambye nyine kandi ifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunuku nicyo gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ibyo nabyo abantu baba bashikirije kumbure bibwiza gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatoto tutunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze cyangwa yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu by'amasentare agiye kubahiriza ibyo bashinzwe kubera twari ibihugu byinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazavuga ati bashe atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze akazaka ahubwo ndafisise uwuhejeye gutsinda ngoheje gutonga ni imvira y'uko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana kango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyumva kuko ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyine nicyo gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizewe ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo uko urabona n'amasentare birashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyine bo ni sentare nta kundi mugabo kumi iyo sentare abari yanyuma ikavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu icyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba icyo ari kuba rero gikomeye cyane ibintu nk'ibyo byashize
katugaruke kuri mwebwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu byose bitorege umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzenya mu majambo yake arashikiriza Burundi n'abarundi giye ariko ari yamamaza hariho ibitari bikiyagirane kura ivyerekeye iseshakugwa ry'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibibi bakavyita bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yaravuze ati je ntabyo nshaka ntibizoba nimwantora abarundi ro bareba mutoye Sentare niko yarabishikirije adaba amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi.
Egome ico kibazo cy'impunzi itura kigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushira nahe Faustin ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha.
Ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuza gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe akumviriza bose akabigena atakuba ngo ufise ibyiyumviro ibiki gufasha yuko bo umwuka n'abo barundi bose bari hanze biyumvamo ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira ibyo abantu bashaka kugira ibyiyumviro by'intambara bitasezererwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicarane bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri iby'igiturire iby'agateye akazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa bariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziriko ushaka gukingira ikibaba nawe kugira ibyuze n'abikora utwabo bagahereza bakanura ikibanza cyo gukora utwabo mu mwidegemo kandi ibyo rero gituma nanjye mvuga ko ndabishisemo ko ndase ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi wabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko twatasa no tutahuje ibyiyumviro aravuga kuja kati akazi na muntu by'igituriye kutaziyangana abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro n'ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine birahinduka
Ego medeka.
Ego nyi bintu birahinduka aho bahari umugambo ari wahagumye harabahaje system nshasha niko twagiye turanabibona.
Mushe na he bari cha Kaloise namwe ndabona ko na kanya ikana telefone za zagoranye nashaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane kuvyerekeye ikintu muri ranak na muri Kira Burundi mwakiriye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cy'u Burundi.
O ingingo twayakiriye urumva ifite sentare ishikirije ingingo nima nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo asentare ubaheza izashingiro atahandi yungururizwa cyo byakira hanyuma kandi nuwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi biba biri ngaho bitaba bimeze neza ubwiza gutorera umuti nabyo nyene rero Tareza tukamusawa ni chuki tuma ni waza koni inama na rimu ya rimu hizyo njene kukira ngutegure.
Mmajamu make vizyo wino mifuza kwe urangura nibi?
Vizyo wino tukifuza kwe urangura mwraona mwrikina jihugu mwravizi uburundi vuli mwihugu vichenye chani. Abarundi barakenye anina chuki tuma osa angambele na matora hama hari mwungu nenge wabuwa ngumundu wa mwrawe tunungira tole kwera kenye. Kama kano kini chani hiki zaga cha tora na avi kasangane mamapu kayu kubigena na avi kwetu icho inchambele ukeni mwalenzi mkero chakabili chunga jiji huku kusanga zili mkawika mwe nilisabi ikamwa na warundi hosi jenabdi wabigiza kubicharila ichini chakata tu urawana yuko tulafise wafungwa menshi wafungiwe zi mviro abo tulasaba ko bore kugwa ichaka harimo zidufise nilitaahe zize kutufasha kubaka igihugu
ego me moshe na he mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kigihe ni kibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi no Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afrika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikirijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze uryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfuka n'abo musangiye kandi gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo yereka niho niyo nziko icyo kakabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye kukwira by'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho mu kutuhanye imbire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibyishije agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri kishobora kuramye nibitorongera kigira kandi yari yarasanzwe kandi yari barashyize ahubwo bacabandanya bakanacyo kibazo kibi mu bya mbere cy'igihugu
Fostani kumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane bose cy'abarundi bakiri hanze baba abanya politike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afrika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kujijura abarundi bose ngo batahuke yoba nkiye
bwa mbere hoho no gwapari guprofita sinye na guwa mchirundi gufatira kuri muka mshashu uje urja ari murongozi mshasha habari gihimu hanyuma nuko yo kumbati umukuru uja vizandita yuko mtegeti abaru musuku wabaru ongoi akumbati budi ajewendu musuku wabaru undi wabari mugihugu nabari hanze kairo jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihambo urya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mu kabantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu bashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 uzifite urashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo uze ko kwezo nationale yo guhera kuri kandi birashoboka kumbi abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbere cyako Aloyiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2025 haba amasezerano yarusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'izi ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bico gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba ibiganiro kuganira dialogue ayigire kigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutaravugana mugabo maze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kubuze uko kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kikaba ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abona impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi nico gituma tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negosiyato by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye
Abarundi koko bahindura ingendo nibihe majamake
mubisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko nishobore gufata ingingo kuko abashyikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika kumbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise wari usanga hajya muri igihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques bijya byagiye biraja mu mabwirizwa shingiro abanyepolitiki babishyira mu ngiro bwa byarahinduye ingendo secret de mie en Europe birahindura ingendo kuba inyagihugu benshi ingene baba ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana ingene igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye nuko hatangura kwitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumviriza abantu abashikiranganji amashyirahamwe kagwaruka iyo rero ngo dishok deja yirarimye iyo uwo mwuka uhari ibintu biratera bikaze birayifununura bije imbere nicyo gituma rero nibaza yuko urambye baho igihugu cyari kigeze hari hagenda kabisa yuko izo deba zisubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuwa nyine ingingo nyine guha gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyiyumviro bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwasi uva guhura umwana cyangwa n'ibiki buryo umwasi wotumwa ari umunyamahanga ashobora tuka igihugu kanaka n'umwasi wacu kuko kishakira inyungu zacu ni iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ashobora tuti reka tubumvirize reka muje hamwe mu bugane hanyuma iyo dialogue igira abo urashobora gusanga abantu bose bariko barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo dialogue usanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavumwononya ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yasha uwo mukuru w'igihugu mushasha yuca yifata
egome moshe na mamese arasubiye ko indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi bukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanigwe zo bankibi
ahanini ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanugwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye mu mvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bari kora kwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka uko bya politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricha kwa Louise kugira ngo Burundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu albi
bo bwa mbere hoho twe tuvuga tuti akenewe ihinduka y'imibereho yatwegwa barundi nuko mu gifaransa mu kirundi biragoye mu gifaransa le changement de mentalité ari ukuntu abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyene na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka nuko uvuga ko ngira ngo abarundi ubaza babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo nukubera muhujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko nuko uvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara aho nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize babimunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa ugakurikije abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagukiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaga mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ngiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira gutera imbere
murakoze baricha ko Louise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire n'iyagiye ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
kira nitole mubaze murundi wese cyo wiyumvira kugateka kira nitole mubaze kugateka kumukenyezi umurundi kazi ubenshi muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa nibindi none icyo wakora munyagihugu reka nawe mutegetsi haranira gateka kabo